Amahoro atangwa na Yesu wacu nagira kagero nazoshira nyama umuriza abayafise nutayatanaho woya kugwako wizigira imana uyizigira nabura amahoro meza dashira abo Yesu aziga misha maboko na mwasa shobora kubashikako kandi na maganya yo agarika imiti miziga mwanu mukiza wizigira imana uyizigira nabura amahoro meza dashira ibitunezera n'ibyago byose biva mu rukundo rw'umwami Imana ntugakekeranye uyizigire niyo hemukira uyizera cyo wizigira Imana uyizigira nabura amahoro meza dashira.